Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Placide Magambo. Nange ndabaramukije bakunze bi Radio Ijwi rya Amerika.
Baje gukora iryo bara nabo nyene hari uwundi mugoshye nabo bivuga ngo zimanganye umugambi ahise waba abantu yita kwa abanyapolitiki ahubwo ari abicanyi.
Uyo ni Pierre Nkurikiye avuga kwihagarikwa ry'umurwi w'abantu baregwa ko bari batumwe n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu runani amizero y'abarundi kugira ngo bagandagure bamwe mu ndongozi z'igihugu cy'u Burundi harimwo umukuru w'igihugu n'umukuru w'inama nshingamateka.
Ayo maremerewe nta hamwe azobashitana. Icyo nababwira ni uko abo bantu bavuga ngo natumye ko bagandagurwa ntanagiye dupfa kuva no mu ntari imwe.
Uyo nawe ni umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana ahakana ibirego yagirizwa. Igipolisi cyo mu gihugu cya Tanzania cyatangaje ko kiriko kirakorana n'igipolisi mpuzamakungu mu kurondera abagizi ba nabi banyuruje umunyamatungo.
Waba ufite indoto ku zo kubarirwa mu rwego rw'abaherwe kuri uyu wa gatanu rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage bategeranije amatsiko menshi uwegukana amahirwe ya tombora idasanzwe.
Abapolisi bo mu gihugu cya Turikiya bariko bararondera ibisigarira by'umumenyeshamakuru bivugwa ko yagandaguwe.
Umunsi wagenewe kurandura ubukene uyu mwaka wizihijwe hazirikanwa urubyiruko rwo ku mugabane wa Afrika.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutunzi wa mbere akiri muto mu ntara yose ya Afrika yanyurujwe mu ndwi iheze ari ku ibarabara riri hafi y'ihoteli ikomeye yo mu gihugu cya Tanzania yatwawe mu modoka yinjiye mu gihugu cya Tanzania ivuye mu gihugu kibanyi nk'uko abapolisi babitangaje uyu munsi kwa gatanu. Igipolisi cyatangaje ko iyo modoka hamwe n'umudereva wayo bamaze kumenyekana naho batashatse kuvuga igihugu iyo modoka yaje ivamwo ngo kuko vyotuma haba uruhagarara rwa politiki hagati y'igihugu cya Tanzania hamwe n'ico kindi gihugu. Mohamed Deji afite imyaka 43 yanyurujwe mu ndwi iheze ari ku murwa mukuru Dar es Salaam avuye kwinonora imitsi mu gitondo. Ikinyamakuru Forbes gikurikirana amatungo y'abantu kivuga ku mutungo wiwe ungana na biliyoni imwe n'igice y'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga ko aza ku rutonde rwa 17 mu batunzi bose muri Afurika akaba kandi ariwe mutunzi wa mbere muri iyo ntara mu bakiri bato. Umuryango wiwe watangaje ko umuntu azotanga amakuru azotuma atorwa azohabwa agashimwe k'amadolari 440,000. Umukuru w'igipolisi Simon Siho yabwiye abamenyeshamakuru i Dar es Salaam ku ivyuma vy'umutekano bifata amasanamu vyerekana aho iyo modoka yaciye gushika irengane aho ivyo vyuma bishobora kubona.
Kuri uyu wa gatanu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage bategeranije amatsiko menshi uwegukana amahirwe ya tombora idasanzwe. Ni ubwa mbere mu mateka umunyamahirwe ashobora kuza kwegukana akayabo ka miliyari yose y'amadolari na agashya. Abafite inzozi zo kuba barara mu cyiciro cy'abaherwe uyu munsi bazindukiye ku mabutike bagura amatike y'iyo tombora idasanzwe. Mu gihe waba uguze itike iriho imibare y'amahirwe itandatu gusa, ushobora gutsindira ayo mafaranga mu buryo bubiri. Ubwa mbere, ushobora kuba wakwemera kugenda uhabwa ayo mafaranga agera kuri miliyoni 947 mu gihe cy'imyaka 30. Uburyo bwa kabiri, ushobora gusaba guhita uhabwa imbumbe ya miliyoni 548 uvanyemo imisoro ugahita uyatahana. Mu gihe uyu mugoroba hataboneka umunyamahirwe ufite tike yatsindiye ako kayabo, ku munsi w'ejo kwa gatandatu hazatangwa andi mahirwe. Icyo gihe uwazaba yabyukiye ku kaguru k'iburyo aze kugana miliyoni 430 z'amadolari.
muriko murabandanye kumviriza iradio hijwe ya Amerika igipolisi cyo mu gihugu cya Turkiya kiriko kirarondera isigarira y'umumenyesha makuru umunya Saudiya Jamal Khashoggi mu ishamba riri hafi gisagara Istanbul hamwe no mu kindi kibanza kiriko bimetero 90 uvuye muri cyo gisagara abatetsi yo mu gihugu cya Turkiya bavuga ko abapolisi bari ko bararondera mu ishamba ryitwa Belgrade Forest hamwe no mu gisagara citwa Yalova abo batetsi bahakanye amakuru avuga ko bahaye abatetsi ba leta ya Amerika amakuru bafashe mu vyuma bifata amajwi yerekeye igandagurwa rya Khashoggi amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo muri leta z'umwe za Amerika avuga ko secretary wa departement ya leta ya Amerika Mike Pompeo yumvirije ayo majwi yafashwe mu ndwi iheze igihe yari mu rugendo mu gihugu cya Turkiya. Leta ya President Trump yatangaje ko iteguriye guha kanya igihugu cya Arabi Saudite kugira ngo gitangure irangize itohoza iri kwirakora ryerekeye ibirego bivuga ko Khashoggi yagandaguriwe mu biro vya consular ya Arabi Saudite mu gihugu cya Turkiya aho mu gisagara cya Istanbul n'abantu batumwe n'icyo gihugu. Pompeo avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zizoheza zigafata ingingo ikwiye zihweje ivyavuye muri iryo tohozwa.
Umunsi wagenewe kurandura ubukene uyu mwaka wizihirijwe hazirikanwa urubyiruko rwo ku mugabane wa Afrika. Kuri uyu munsi wizihijwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 urubyiruko rukomoka mu bihugu 30 ku mugabane wa Afrika rwahurijwe mu kiganiro ku murongo w'ikoranabuhanga rya video conference ruganira ku musanzu rwatanga mu nzira y'iterambere ry'ubukungu n'ikoranabuhanga. Icyegeranyo cy'abanyisi yose kigaragaza ko umubare w'abaturage babarirwa muri icyo cyiciro cy'abatindi nyakurya ku isi wagabanutse ku buryo bugaragara. Muri iki cyegeranyo hagaragazwa ko ku mugabane wa Afrika urubyiruko rwagize uruhare rugaragara muri izo mpinduka, ariko kandi ngo inzira iracyari ndende ku buryo ku mugabane wa Afrika ubukene bwarushijeho kuvuza ubuhoha mu myaka 25 ishize, mu gihe mu mwaka w'igihumbi 1990 ku mugabane wa Afrika habarwaga miliyoni 278 z'abaturage bazonzwe n'ubukene bw'akarande, kuri ubu harabarwa miliyoni 413 z'abaturage bo mu cyiciro cy'abatindi nyakujya. Gusa banyisi ivuga ko hagikenewe izindi mbaraga zashingira cyane ku ireme ry'uburezi mu rubyiruko n'ihinduka ry'imyumvire, ibi ngo byaba umusingi ukomeye w'iterambere ku mugabane wa Afrika.
Muri komurabandanya kumviriza iradio hijwe ya Amerika, President Donald Trump ariko aragabisha ko ashobora kurungika abasirikare kugara urubibe bwo mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika mu gihe igihugu cya Mexico kitofata ingingo yo guhagarika abimukira bariko bava muri Amerika yo hagati bariko bashaka kwinjira mu gihugu cya Mexico bajabutse urubibe girugana igihugu cya Guatemala. Umurongo w'imodoka n'abantu isinzi abashika 3,000 zavuye mu gisagara cya San Pedro Sula mu gihugu cya Honduras mu mpera zindwi iheze zica mu ishamba yo mu gihugu cya Guatemala hamwe no mu mashamba barabara agana igihugu cya Mexico kugira ngo zihurire kazi tebezishike muri leta zunze ubumwe za Amerika. Trump avuga ko muri abo bimukira harimo inkozi z'ikibi n'acho gituma ariko aratera kamo igihugu cya Mexico kagisaba guhagarika abo bimukira. Secretary wa Departement d'État America Mike Pompeo ari mu gihugu cya Mexico mu nama itegekanijwe uyu munsi ku gatanu aho azoba ari kumwe na President Enrique Pena Nieto agiye kurangiza ikiringo cyiwe. Ejo ku munsi wa kane igihugu cya Mexico cararungitse abasirikare amajana n'amajana ku rubibe gihana n'igihugu cya Guatemala. Abatetsi bo mu gihugu cya Mexico bavuga ko batazoreka abo bimukira ngo barengane.
Amatora y'abadepite mu ntara ya Kandahari mu gihugu cya Afghanistan igishurijweyo kubera ubwicanyi bwahitanye ubuzima bw'umusirikare wo ku rwego rwa General Abdul Razik ahandi hose mu gihugu, ariko amatora ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 z'ukwa 10 azakomeza nk'uko byari biteganyijwe. Nubwo igitero cyo kuwa kane cyahitanye General Razik, ariko agatsiko k'inyeshyamba z'abatalibani zivuga ko cyari kigambiriye General wo mu ngabo za Amerika Scott Miller, umukuru w'umutwe wa NATO muri Afghanistan. General Miller yari kumwe na nyakwigendera General Abdul Razik aho muri Kandahari mu nama yateguraga amatora yarateganyijwe ku munsi w'ejo. Umukuru wa Afghanistan, President Ghani, yasezeranyije abaturage ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ibintu bisubire mu buryo muri iyo ntara vuba na bwangu. General Razik yarazwi nk'umusirikari w'intwari wabashije gukoma imbere udutero shuma tw'inyeshyamba z'abatalibani, ariko ari nako yaburizagamo n'imigambi myinshi y'abatalibani babaga bagamije guhitana imbaga y'abantu.
Tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri iki gihe mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isa 11 n'igice gushika isa 2, twumvikanira ku metero 45, ku metero 31 no ku metero 41 guhera isa 10 gushika isa 2 z'ijoro. Twumvikanira ku metero ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22. I Kigali twumvikanira ku radio inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika ku FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu.
Amakuru yo mu ntara y'Ibiyaga Binini, igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko cahagaritse umurwi w'abantu batumwe n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu runani amizero y'Abarundi kugira ngo bagandagure bamwe mu ndongozi z'igihugu cy'u Burundi, harimwo umukuru w'igihugu hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka. Uyo mushingamateka arahakana ivyo yagirizwa, akavuga ko ari akadodoberezo gafatiye ku mvo za politike kandi ko yabimenye kare akabibwira umurongoye mu nama nshingamateka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Duhuye rero arambwira ati bajya usanzwe ukorera n'abantu baduhohotera mu by'imigambwe basanzwe banapfa.
Elize Bigirimana yerekanywe n'igipolisi ku mugoroba wo kuwa kane, yemeza ko yatumwe n'abo bafunganywe babiri kugandagura umuryango w'abashingamateka babiri, Irere Ntawumvukiye n'umufasoni wiwe Justine Niyongabo. Uyo yerekanywe n'igipolisi cy'u Burundi yemanga ko ari we yararongoye umugwi wo gukora iryo bara, avuga ko icyo gikorwa yari yagitumwe n'umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka batowe mu runani rw'abigenga amizero y'Abarundi.
Niho yambwira rero ati wewe kuteka ati ngomba ndaguhe idiri yuko nzoguha umuti ugashira mu ndya z'abo bashingamateka na nisanzwe mfungurira. Hanyuma rero ndamubwira ati jyewe icyo nticyo kudaka. Hanyuma niho yambaza ati mbega wewe wabuzi kura ati jyewe n'ukuri kuva mvuka, uretse gusa ko muri umupolisi yitize kuva mvuka agiye ntayo ndigera nkora. Yaca avuga ati woronka umuntu abikibanga iyo bazi kurasa. Ntaho rero negera uyu mugenzi wanje ndakimubarira ndamusigurira ukuntu uwo mushingamateka yambwiye. Uyu acarambwira ngo ibyo ngo ni ibintu byoroshye ngo turashobora kubigira.
Uyafungiwe mu gipolisi c'iperereza avuga ko uyu mushingamateka yanamubwiye ko hari n'imigwi y'abantu afise kugira bazohungabanye inzego z'igihugu, natavuga izo nzego naho iyo migwi iyo biri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano we avuga ko uyu mugwi w'abantu batatu uhejeje kugandagura abashingamateka wari kubandanya igikorwa mu kugandagura zimwe mu ndongozi z'igihugu. Petero Nkurikiye avuga umukuru w'igihugu ivyegera vyiwe bibiri n'umukuru w'inama nshingamateka.
Hari abantu bifuza yuko abantu bopfa, aravugamo uwitwa Peter Nyenshubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aravuga uwitwa Gasito Nyenshubahiro kigera cyambe cy'umukuru w'igihugu, akavuga uwitwa Butore Nyenyakwa kigera cyambe cy'umukuru w'igihugu, uwitwa Joke avuga n'uwundi yitwa Nyabenda muramuzi, abo bose nabubahwa cyane bo muri kino gihugu. Ndavugamo na jewe Pierre Nkurikiye baje gukora iryo bara nabo nyene, hariho uwundi mugoshye nabo bita kugira ngo zimanganye umugambi ahise waba abantu yita ko ari abanyapolitiki ahubwo ari abicanyi karuhariwe.
Umushingamateka Petero Celestin Ndikumana arahakana ivyo yagirizwa, akavuga ko ari umugambi wo kumucafuza no kumugirira nabi wateguriwe mu biro vy'iperereza kandi yabimenyesheje akivyumva biriko birategurwa umukuru w'inama nshingamateka.
Ayo maremendeye nta hamwe azobashikana. Icyo nababwira ni uko abo bantu bavuga ngo natumye ko bagandagurwa bantu atanagiye dupfa tuva no mu ntara imwe, nta kintu na kimwe na kimwe duhurira kandi bashaka se abanyepolitiki bahambaye kuba duhanganye muri iki gihugu. Kiranoneho niyo byabaye gutyo jewe nta muntu uzopfa n'ishe, nta n'umuntu uzotegura kwica. Ndetse ayo maremendo ngo bamaze iminsi baturiye muri dokumana cyo twarabimenye byose nyine byari ko birakurikirana. Naramenyesheje mukuru w'inama nshingamateka ndamubwira ko ari bamenyeye biriko birambako, ndamusaba mbere guhanura ko barabikora murundi yabwiza ati ndewe abariko barikora ntabonzi no hano yabereye rero nta gishasha kiri
uyo mushinga amateka ari mu runana mizero y'abarundi avuga ko atakindi bigamije atari imvo za politike agatanga uturorero tw'abandi bashinga amateka bahurikiye muri ugo runani amaze kwagirizwa n'igipolisi cy'u Burundi ibyaha bikomeye ariko ataho bishingiye asaba igipolisi kutisuka mu vya politike
ikibazo muri ibyo byose nuko igipolisi ntigira ngo kibugira atakimenye icyo afata n'icyare kangwa tuma akora n'amatohoza tudi igipolisi nyene nta n'umwakura ahera yari yabeshewe n'umushinga amateka mu gihe ngayo yita Trans avuga ngo yateguye ngo rebelio ngo yiba igitega Grenade yaratewe ibiki ngo yateguye rebelio kandi akemeza yuko yari afite amakuru yo kwizera urumva rero abisubiriye uyu munsi ntacyo ntangaza uyu munsi rero bigaragara yuko yamaze kwinjirira muri politiki ibyo nta bitaniye na bimwe Bigirimana yavuga ko yasafite ikirobere urugendana mugabo akaba atayigera abazwa ati mbega icyo kirobere kiri hehe barazi gutsindira ku bintu gusa byo kuremera intabiriza abantu mugabo amadosha akomakomeye y'ukuri ntibayakurikirane ntibibatangaze kandi turi mu bihe twimirije amatora turi mu bihe turiko turaja mu biganiro ntibazoreka kuremerantanya n'ibindi
igipolisi cyo cemeza ko gifite ivyemeza ko abo bantu batumwe n'uyo mushinga amateka kuko hari ivyo bandikiraniye ku telefone uyo mugabo yarayafashwe na telefone iri mu minwe y'igipolisi etero nkurikiye avugira ubushigiranganje bw'umutekano akavuga ko amatohoza abandanya kugira iyo yagirizwa azokwitwarigwe mu butungane umushinga amateka Petero Celestin Ndikuma nawe avuga ko atabwoba n'amakenga afise kuvyo yagirizwa kuko aziko yera ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond mu minsi ibiri Burundi n'abarundi bazokwibuka imyaka 25 irangiye nyakwigendera president Melchior Ndadaye agandaguwe umugambwe sa wanya Frodebu iyo ncungu ya demokrasi yakomokamwe waboneho akaryo ko kumenyesha kukuya karenge mu runani senarede rutavuga rumwe na leta kugira ngo witegurire amatora y'imirije ni inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse ari i Bujumbura mu Burundi
Muri 2021 bari bagize leta ya President Melchior Ndadaye batandatu muri bo nibo bashoboye guhura kugira ngo bakoreshe ikiganiro gisigura ibijanye n'ingene iyo ncungu ya demokrasi yabona ibibazo by'igihugu President Ntibantunganya Sylvestre yigeze kurongora igihugu inyuma y'urupfu rwa President Ndadaye niwe yararongoye iyo nama uyu yari umushikiranganje w'imigenderanire ico gihe muri byinshi yibukije harimo ko demokrasi kubwo muhisi yari ukubahiriza agateka kazi na muntu nayo kubijanye n'u Burundi bushasha nkuko Melchior yabwifuza President Ntibantunganya abona ko gwaruka gwa none rufise mu ruhara rukomeye
barakunda kwifata ubumvirije yuko mwe gutacuba amazi mugabo ntibakibagira yuko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibwirizwa ryega batora rivuga yuko umurundi wese afite imyaka 18 atora icaka bakibagira yuko umurundi afite imyaka 25 ashobora kwitoza nk'umushinga amateka bikibagira yuko ufite imyaka iri hagati ya 18 na 25 winjira mu gisoda winjira mu gipolisi uja he no kuvuga yuko cyo gitwambira ugwakwa gurunene mwebwe mufite imyaka iri hagati ya 18 na 35 ufata ingingo mugire muti harageze ko twereka abadukurira bakuru bacu ba data yuko dushobora guca muri inzira nziza izotuma dutegura Burundi bushasha Burundi ataho buhuriye na burya Burundi bw'abacakubiri burya Burundi bw'intambara burya Burundi bwo gukomirana
mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa ngo hibukwe umunsi w'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye umugambwe Sahwanya Frodebu wamenyesheje ko ugiye guhagurukira guteza imbere imigabo n'imigambi yiwe akaba ari nayo mvo nyamukuru yatumye uwo mugambwe wiyonjorora mu runani senarede ruhurikiyemwo imigambwe yase ikiringo cya President Nkurunziza mu 2015 Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu
umugambwe Sahwanya Frodebu kugira ushobore kwitunganya neza muri iki gikwa twiyemeje cyo kuguma twigisha imigabo n'imigambi ya nyiri cyubahiro Ndadaye Melchior imigambi yari afitiye igihugu ko twiyemeje kwigisha twafashe ingingo yo kuva mu muhari senarede kugira ngo tugume dufise ukuryo dukora atawe tugora ngo wewe ibyo byumvira kuravuga sivyo
Nubwo biruko Pierre Claver Nahimana avuga ko mu gihe urunani senarede cyo kimwe n'andi mashira hamwe yokwemera gufatanya nabo batazobakumira
mugabo ntibisigura yuko tudashobora gukorana nabo kuko no mwikoraniro kaminuza duheruka gukora twiyemeje yuko umugambwe Sanya Frodebu uzoza urakorana n'ishira hamwe ryose canke organisation yose yoba iri mu gihugu hagati canke iri hanze y'igihugu mugabo tubona yuko igendera irajyijyanda yigisha demokarasi yigisha gatya kazi na muntu yigisha ingene murundi wese kwishira akizana abo bantu bose tuzokorana
ariko rero mu mugambwe w'imbogora burundi parena babona ko bigoye ko bashika kuri iryo hangiro bihaye mu gihe biticariwe nabofasha kubishira mu ngiro umukuru wawo Zeno ni mubona akabona ko bikuye guca mu biganiro vy'Arusha
ni cifuzo cyabo ariko uravye ibwirizwa shingiro uko rifoye ntirituma bona bishikira iyo migambi yandadaye ntiyobikibi afrodebu gusa nuko nabandi bose bayihurirako bakarushanywa kubindi mugabo kuri ivyo bitose kaza demokrasi bakabihurizako abarundi batabihurije ko ntawe bishobora wenyene nawe nyene urabona ntiyabishoboye nabandi ntibo bishobora nuko tusubira tukabiganira tukabinonosora aha mu muri ibi biganiro vy'Arusha kugira ngo bije mu ngiro atakariganga muhogo umwe wese azi icyo bivuga n'icyo bitavuga aho kubikoresha naho kutabikoresha
ni mu gihe ibiganiro bihuza abarundi bibere y'Arusha muri Tanzania byimirije kuba mu ndwiza kubgaze no nimubona abona ko impande zose zikwiye kugira inguvu bikitabwa kugira ngo ibibazo by'icungu ya demokrasi president Melchior Ndadaye yaharanira nk'ivy'ubwoko bive mu nzira ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse utugiyeze mu Rwanda ubwo yatangizaga umwaka mushya w'ubucamanza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko kongera umubare w'abagore mu nzego zifata ibyemezo ari inyungu ku bagore muri rusange kuko bigira uruhare runini mu gukemura ibibazo bahura nabyo ibindi kuri iyo nkuru twabikurikiraniwe na Asumta Kaboyi
Imibare y'abagore mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu igaragaza ko igenda izamuka buri mwaka ubwiganze bw'abagore cyane cyane buragaragarira mu nteko ishinga amategeko aho abagore bihariye 61% y'abagize inteko bose mu bagize guverinoma bashyizweho kuri uyu wa kane abaminisitiri b'abagore bangana na 11 ku bagabo 9 no mu bacamanza abagore bakangana na 48% ashingiye ku bwinshi bw'aba bagore bari mu nzego nkuru z'igihugu Perezida Kagame yabasabye kugira uruhare runini mu gukemura ibibazo bagenzi babo bahura nabyo cyane cyane bishingiye ku ihohoterwa rikorerwa igitsina
ntabwo bibujije ko abagabo nabo bakwiye kumva ko bafite iyo nshingano byose biva mu bufatanye ndetse cyane cyane ahubwo icyo bikemuye navugaga nuko umubare w'abagore mu gukemura ibibazo cyangwa mu nzego zifata ibyemezo mu mateka umubare wari uri hasi ariko none uko wazamutse dukwiye no kubona no gukemura ibibazo cyane cyane by'umwihariko nabyo byiyongera kurusha uko byari bimeze igihe abo byari bifiteho ingaruka batari bafite ubwo ruhare
imibare yatangajwe n'urwego rw'ubushinjacyaha bw'igihugu igaragaza ko ikibazo cyo guhohotera abana n'abakobwa kiza ku isonga mu byaha bikurikiranwa n'ubushinjacyaha umushinjacyaha mukuru Mutangana Jean Bosco avuga ko umwaka ushize 2017-2018 mu rwego rw'ubushinjacyaha bakiriye dosiye 4592 bigendanye n'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibi byaha nabyo byagaragaye mu bucamanza bw'u Rwanda aho icyaha cyo gufata ku ngufu aricyo kiza imbere mu myaka 3 urwego rw'ubucamanza mu Rwanda buvuga ko abantu 2007 bahamwe n'ibyaha byo gufata ku ngufu Professeur Sam Rugege Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga akavuga ko ikibabaje ari uko bakorerwa ibi byaha usanga ari abana b'abakobwa bakiri bato
ikibabaje ni uko muri ibyo byaha abenshi mu bahohotewe n'abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 12 ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafashwe ku ngufu bakurana ibibazo bitandukanye bikomoka kwihahamuka ni ngombwa rero ko abanyarwanda twese twahagurukira iki kibazo twagihashya n'abahohoterwa bagafashwa kongera kwiyubaka mu icyizere cy'ejo hazaza
urwego rw'ubucamanza mu Rwanda butangaza ko bwashyizeho gahunda yo kunga ababuranyi mbere y'uko batanga ibirego byabo mu nkiko ibi ubucamanza bukemeza ko byazaba umuti wo kugabanya imanza nyinshi mu nkiko z'u Rwanda
urwego rw'ubucamanza rwatangije gahunda yo gushishikariza ababuranyi gukemura ibibazo bazanye mu nkiko hakoreshejwe ubwunzi abanditsi n'abacamanza bashobora gusaba ababuranyi guhitamo inzira y'ubwunzi bakareka urubanza batangiye ababuranyi babyemera bakabunga cyangwa bakoherezwa ku munzi bihitemo ibizi bizagabanya imanza zikomeza mu kwimwiburanisha n'izindi zihutijwe
Perezida Kagame ashimira uruhare rw'abunzi mu bikorwa byo kunga abanyarwanda ariko akavuga ko hari ibyaha bidakwiye gukorerwa ubwunzi hagati uwakorewe icyaha n'uwagikoze
ntabwo ufata abantu ku ngufu umuntu wafashe umuntu ku ngufu ntabwo ufata wafashwe n'uwafashe ngo ubugure ngo reka mbumvikanishe aho nta kumvikanisha biba bigihari abantu ahubwo bumvikana mbere naho nyuma y'icyo cyaha nta kumvikana kuba guhari icyo ni icyaha urahana bikarangira ntabwo byo ntimunyumve nabi ntabwo binyura mu kumvikana ikibazo cya ruswa nuko twakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tuyirwanye ruswa nayo ubanza nayo iri mu byaha bidakwiriye kumvikanisha abantu
umuhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza witabiriwe n'abakora mu mwuga w'ubutabera mu Rwanda harimo abashinjacyaha abacamanza abanditsi b'inkiko ndetse n'abunganira abandi mu nkiko wanitabiriwe kandi n'abayobozi mu nzego bwite za leta n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
bakunzi bi radio Ijwi rya Amerika rero nkuko mubimenyereye uyu ni umwanya wa sporo tubagezaho amakuru twabateganyije muri iyi weekend aho kuri uyu ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda uri I Kigali Jean-Claude wiriwe neza
Yure neza Placide amakuru yanyu
amakuru ni meza mwatuteganyirije iki muri iyi weekend aho ngaho mu Rwanda
Akivugwa cyane mu mikino Placide ni championnat y'icyiciro cya mbere mu maguru yatangiye uyu munsi kwa gatanu nibwo yatangiye ro championnat y'uyu mwaka ubwo habaye n'umuhango wo gutanga igikombe cya championnat ikipe ya PLF yacyegukanye umwaka ushize ariko agenda habura umwanya wo gushyikirizwa iki gikombe ku buryo ishyirahamwe Federation yavuze iti umukino wa mbere APRF izakira muri championnat y'uyu mwaka 2018-2019 niho hazatangwa igikombe kiri cyatanzwe mbere yuko ikipe ya APRF ikina umukino wayo wa mbere umukino wabereye ku Kigali Nyamirambo nyuma y'imvura nyinshi yaguye ariko baraguhita baza rero gutsinda Amagaju ibitego bibiri ku busa ariko igitego cya mbere cyatsinzwe na Kabuhariwe Hakizimana Muhagiri wa APRF hanyuma icyakabiri gitsindwa na Shuti Dominique Savio bibiri ku busa rero APRF iramwenyura imaze no gutsinda Amagaju ni ukuvuga ngo ni ukongera uruteganyijwe mu gutangiza ishampiyona y'uyu mwaka indi mikino Placide ikazaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu n'ubundi ku cyumweru
urakoze cyane twizere ko muzakomeza kudukurikiranira ibindi muri iyi weekend mu mikino urakoze cyane kandi tukwifurije umugoroba mwiza Jean Claude
urakoze namwe Placide
muri kumurabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika aho ukera mu ndwi iza abarundi bazosubira mu biganiro by'incuro igira gatanu ariko imbere yaho umuhuza azotangwa kubonana n'imirwi imwe imwe umugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yamaze kwishikira mu kibanza kizoberamwo iyo mishikirano Pierre Claver mwiriwe neza
Mirweneza.
Yego mutubwire imirwi imaze gushika ni yihe inama zimaze kuba nzingahe?
Ubu abamaze gushika n'abaserukira amashirahamwe yigenga baba hanze y'u Burundi atwovuga nk'abaserukira ishyirahamwe ya PODH abaserukira unani rw'abakenyezi n'abakobwa ngo baranire amahoro abaserukira unani rw'amashirahamwe anako abaserukira unani rw'amenyeshamakuru IBJ abaserukira n'ayandi mashyirahamwe ari hanze nubwo ko abamaze gushika n'amashyirahamwe yigenga yahunze igihugu ariko amakuru twanditse nuko n'abaserukira ayari mu Burundi nabo bakiriko baraza bakiri mu nzira
inama zitegekanuje ryari uyu munsi hari ikintu cabaye ejo hari inama zizoba hagati y'umuhuza n'iyo mirwe
uno munsi kwa rugushika kwabo gusa nayo ejo ku munsi wa gatandatu gushika kwa Mungu hazoba imibonano n'abaserukira ano mashyirahamwe yigenga abaserukira Rwaruka abaserukira abakenyezi abaserukira amashengero abo rero bakadobaheje ku munsi wa Mungu hanyuma kundwiza naho guhera tariki 24 gushika 29 bizoba ari ibiganiro nyezi na rukokoma by'abanyepolitike y'abareta imigambwe iri muri leta hamwe rero n'abatavuga rumwe nabwo
mu kane gatoyi cyane rwose hari amakuru yari yatangajwe avuga ko hari igihe imirwi itandukanye cyane cyane abanyapolitike batukwitaba ibyo biganiro ayo makuru hari ayo mwumva muri iki gihe mu kane gatoyi amasegonda 10
ayo makuru ayo makuru aravugwa ariko rero gushika umuntu avuga ko ibiganiro bizoba kuko nabatumwe muri ibyo biganiro bamaze gushika aho ndi ku hotel ibyo biganiro bitekanjwe kuberamwo ahitwa
ngo turagushimiye turagushimiye
n'abaserukiye muhuza bose bamaze kwashika
turagushimiye cyane gose turashimiye n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika baduteza amatwi turabateye akamu kandi muandanye mukurikirana ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire umugoroba mwiza mwese.